Ini Newsweek Amerika. Shoti imodote za matwi ndabara mukije hano muri studio ya gatani Washington DC muri kumwe na Fidel Niyongabo
afatanyije nanje Ernest Ugeziwe nanje ndabara mukije kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu
hari amakosa yakozwe mu gutanga iryo soko bigaragara ko leta yagize igihombo kinini bigaragara ko hari uruhare abifitemo icyakabiri ni bijyanye ni soko ryatanzwe byateganyijwe mu bijyanye no gushaka abakozi
wo ni Theos Badege umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda sigura ibyaha by'abakuru b'ibigo bikwiragiza amazi n'umunyagankuba batawe mu mbuto n'igipolisi cy'u Rwanda abahinga bigenga bishyiramwe mpuzamakungu ONU basabye ko habitohoza ry'amakungu kubishobora kuba ari ivyaha by'agahomera burunwa byakozwe n'abashigikiye leta y'u Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015
Nao mu gihugu cya Kenya nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rwemeje ko amatora y'umukuru w'igihugu agomba gusubirwamo Raila Odinga yatangaje ko kuri inshuro naramuka atsinze amatora atazasaranganya ubutegetsi nabo yise abajura
urwego gushyira hamwe mpuzamakungu ONU ruzeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwagirishije ibiganiro byihutirwa uno munsi kuwa mbere ku byerekeye Korea ya Ruguru
Naho ku munsi w'ejo hashize ku cyumweru abahanga mu gutegura ibisasu mu Budage bateguye igisasu gipima toni imwe n'igice cyari cyaratezwe mu mujyi w'ubucuruzi wa Frankfurt mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri. Iki gisasu cyari kimaze imyaka isaga 72 giteza aho hantu.
Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi dutangure ku nkuru yerekeye Burundi abahinga bigenga bishyiramwe mpuzamakungu ONU basavye ko habitohoza ry'amakungu kubishobora kuba ari ivyaha by'agahobere na burunwa byakozwe n'abashigikiye leta y'u Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 icegeranyo c'abahinga bigenga bishyiramwe ONU cerekana icyozwa rikomeye ry'agateka ka muntu ryabaye mu Burundi harimo ubwicanyi gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu guhagarika abantu mu buryo budakurikije amategeko gufunga abantu gutuma bazimangana gufata abantu bunyamaswa no kubatoteza umukuru w'umurwi ujejwe itohoza wa ONU fasa ugerguz yabwiye ijwi rya Amerika ko ivyo vyaha vyakozwe kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 igihe uruhagarara rwa politike rwaduka mu Burundi rukaba rukibandanya muri iki gihe Ugeguz avuga ko ivyaha nk'ugufata abantu bunyamaswa gufata abapasoni n'abigeme ku nguvu hamwe n'ubwicanyi ndengera butungane biba cane kandi bikogwa vya teguwe amenyesha ko bemera ko ivyaha vyagahomera runo vyakozwe mu Burundi amenyesha ko ari cyo gituma basavye leta basavye centre n'impuzamakungu mpana vyaha kugurura itohoza kuri ivyo vyaha no ku bintu ibindi bintu vyifashe no kugene ibintu vyifashe mu Burundi murantunga mukuru w'umugwi w'abahinga bigenga bishyira hamwe ONU fasa ugerguze avuga ko abakozi bo mu nzego zijejwe iperereza abapolisi n'abasirikare hamwe n'ugwaruka bw'umugambi uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ruzwi ku izina ry'imbonerakure ari bo bagira uruhara runini muri ivyo vyaha vy'agahomera bunu ivyatojwe n'umugwi w'abahinga bigenga bishyira hamwe ONU ivyafatiye ku vyo uwo mugwi ubajeje abantu barenga 500 bavuga ivyabaye harimo impunzi z'abarundi n'abandi bakiri mu Burundi uwo mugwi umenyesha ko leta y'u Burundi itawemereye kwinjira mu gihugu kugira ugire itohoza ryawo umukuru w'uwo murwi avuga ko leta y'u Burundi yanse gukorana n'uwo murwi kandi itishyuye ku cegeranyo cyawo ico cegeranyo kizoshikirizwa ishami ry'ishyirahamwe ONU rijezwe agateka ka muntu hagati mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka
Urakoze Fideli naho mu gihugu cya Kenya nyuma yuko urukiko rw'ikirenga rwa Kenya rwemeje ko amatora y'umukuru w'igihugu agomba gusubirwamo Raila Odinga nawe yatangaje ko kuri inshuro namara naramuka atsinze amatora atazasaranganya ubutegetsi nawe yise abajura ku munsi w'ejo ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza Odinga yasabye Perezida Uhuru Kenyatta na Vice Perezida William Ruto kurekura ubutegetsi akomeza avuga ko Kenya atari akarima kabo ati ntimuzategeka abanyakenya gukora ibyo mushaka gusa ati tuzatora uko bikwiye kandi bigendanye n'amategeko ya Kenya ibi ntaho bitaniye nibyo nibyo ari byatangajwe n'urugaga Jubilee rwa Uhuru Kenyatta. Aba nabo bavuze ko batazasaranganya ubuyobozi n'urugaga NASA rwa Odinga. Gusa ku rundi ruhande, urukiko rw'ikirenga rwa Kenya narwo rwanenze cyane ijambo rya Kenyatta, wagaragaje ko we n'urugaga Jubilee batishimiye icyemezo cy'uru rukiko cyo gusubiramo amatora kandi bari bayatsinze. Urukiko rwemeje ko amatora aheruka atanyuze mu mucyo ruhita rutegeka ko agomba gusubirwamo. Itegeko nshinga rya Kenya rivuga ko amatora ataha agomba kuba bitarenze iminsi 60.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ugwego gushyiramo mvuza makungu ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi guhagarishije ibiganiro byihutirwa no munsi kwa mbere i New York. Ivyo inyuma yuko igihugu cya Korea yaruguru kigerageje ikiwanisho ruhanyaganda gikomeye cyane mu bitari bwabe gushikuva. Ivyo kandi ni mu gihe abategetsi ba Korea yaruguru ariko bitegurira kugerageza iyindi misile ballistic. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mvuza makungu ONU Nikki Haley yatangaje ko igihe kigeze ko bakoresha uburyo bwose bushoboka bwerekeye ibiganiro imbere y'uko igihe kirengana. Nikki Haley ayavuze ko batekereza gufata ingingo zikomeye cyane zishoboka. Yamenyesheje ko umutegetsi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un ariko ahamagara ingwano bivuye ku ngingo ariko arafata. Atangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashaka ingwano ko yamara ukwihangana bifise aho bigarukira. Korea ya Ruguru yagerageje ikigwanisho ruhanyanganda mu gwiri inshuro ya gatandatu kumunsi w'Imana urangiye. Abategetsi ba Korea ya Ruguru batangaza ko icyo kigwanisho kirusha ingufu inshuro 10 ikigwanisho Korea ya Ruguru yagerageje ubugira gatanu haraheze umwaka.
Radio Ijwi rya Amerika niyo mukomeje gukurikira. Uyu munsi amamiliyoni y'abanyeshuri b'abanyakameruni mu gice kivuga ururimi rw'icyongereza ntibigeze bajya kwiga ku munsi wa mbere w'umwaka w'amashuri, nubwo Leta yari yamaze kurekura bamwe mu bayobozi bari bafatiwe mu myigaragambyo. Ibi bibaye bikurikira imyigaragambyo y'abatuye mu gice gikoresha ururimi rw'icyongereza bavugaga ko batsikamirwa n'abakoresha ururimi rw'igifaransa. Mu cyumweru gishize nibwo abantu 55 mu bigaragambyaga basaba Leta guhagarika ubusumbane buri mu bakoresha izi ndimi zombi bari bafashwe na polisi barafungwa. Nubwo Leta ivuga ko hagiye gutangira ibiganiro byo kunga impande zombi no guhosha izi mvururu, aba bigaragambya bo hari byinshi basaba kubibanza gukemurwa mbere y'ibi biganiro. Mu byo basaba Perezida Paul Biya harimo kurekura abandi bantu 20 bagifunze, guhumuriza no kugarura amagana y'abahunze igihugu ndetse no kuvanaho ingabo zirenga 5,000 Leta yashyize muri iki gice gituwe n'abakoresha ururimi rw'icyongereza.
Kuri inkuru yerekeye Afurika, abantu 8 bapfuye bakubiswe n'inkuba mu gice gicukurirwa mu izahabu mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yatangajwe no munsi wa mbere. Umusetantere w'intara ya Dungu mu ntara ya Ho Uele Christophe Ikando yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa Agence France Presse ko abantu 30 bakubiswe n'inkuba, indwi muri bo bapfa buno nyene mu gihe ubwira 8 yafiriye mu bitaro ahitanywe n'ibikomere yagize muri iyo mpanuka. Iyo mpanuka yabaye igihe imvura y'isegenya yari kigwa mu gice gicukurirwa mu izahabu cya Samabia, aho abantu bakubiswe n'inkuba bariko bacukura inzahabu bakoresheje uburyo bwa kera. Jacques Wayne aserukira abanyagihugu muri ako karere yemeje igitigiri cy'abapfuye n'abakomeretse akabamenyesha ko isanganya nk'iryo ari ibintu biba kenshi muri iyo ntara itunze izahabu ku rubibe hagati ya Congo na Sudani yo mu bumanuko. Iyi programa ya Radio Ijwi rya Amerika mu kipekirana iminsi yose kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 bishya bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104.3 Kigali, Burundi ni kuri FM 94.9 na FM 95.2.
Mudukurikira kandi mukoresheje adresi yacu ya Gmail ni radio yacu @gmail.com cyangwa se mukajya kuri Facebook aho wandika ijambo rimwe radio yacu, ndetse no kuri www.radioyacu.com. Amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu Rwanda aho bahoze ari abayobozi bakuru bibigo bikwirakwiza amazi n'amashanyarazi batawe muri yombi n'igipolisi cy'u Rwanda. Aba bararegwa gutera leta igihombo mu mitangire y'amasoko atubahirije amategeko. Ibindi kuri iyi nkuru twabikusanyirijwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi uri mu Rwanda.
Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Tewose Badege avuga ko batawe muri yombi ari bwana James Sano wayoboraga ikigo gitanga amazi wasake na Emmanuel Kamanzi wayoboraga ikigo gishinzwe gutanga amashanyarazi. Aba bayobozi bombi baregwa kuba baratanze amasoko atandukanye ku buryo butubahirije amategeko yabombeje leta akayabo ka miliyoni zirenga 300. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu kiganiro yahaye televiziyo y'u Rwanda yatangaje ibyo biri wese wafashwe akurikiranywe.
Uruhande rwa James Sano wari umuyobozi wa WASAC ni nk'ibintu nka bibiri. Icya mbere ni ibyaha byakozwe mu isoko ryo gutanga amazi, kugeza amazi ku baturage bo muri Kamonyi. Hari igikorwa cyo kugeza amashanyarazi kuri uwo utuma uwo muyoboro ukora. Hari amakosa yakozwe mu gutanga iryo soko, bigaragara ko leta yagize igihombo kinini, bigaragara ko hari uruhare abifitemo. Icya kabiri ni bijyanye n'isoko ryatanzwe n'ibyateganyijwe mu bijyanye no gushaka abakozi. Harenze ku mategeko y'ibijyanye no gutanga amasoko, nabwo leta yagize igihombo cya miliyoni kuri iyo kesi babwiye, cya miliyoni 61. Naho Bwana Kamanzi yaguze ibikoresho arenze ku mabwiriza n'amategeko abiteganya, byaje kudakoreshwa, bitera leta igihombo kigera ku 1,325 y'amadolari y'Abanyamerika.
Hari hashize iminsi mike batawe muri yombi basimbuye mu mirimo itabwa muri yombi ryabo, kandi rije rikurikira amagambo y'umukuru w'igihugu yavuze ubwo yashyiragaho leta nshya. Icyo gihe Perezida Paul Kagame yavuze ko atazihanganira ruswa no kunyereza umutungo wa leta bikomeje kugaragara mu nzego zimwe na zimwe z'ubutegetsi.
Abo bantu birirwa banyereza imitungo bagira bate y'abaturage, abantu bakanyereza babyiba bakora fojeri, bakora mu mabanki, hari abarangwa n'umuco wo kunyereza, bo bafite n'ibyo banyereza. Wowe wagira umuco wo kunyereza utagira n'ikinyereza, muranyereza iki? Mufite iki? Dufite iki twakwemera ngo ni agenda na 50%, 50% zisigaye ziratubeshaho? Hari iki?
Abagabo bombi batawe muri yombi bari bayoboye ibigo bikomeye mu gihugu, igikwirakwiza amashanyarazi ndetse n'igitanga amazi. By'umwihariko ikigo gikwirakwiza amazi cyari kimaze igihe kinubirwa n'abanyagihugu bakirega ko amazi yabuze, haba mu bice by'icyaro ndetse no mu mujyi.
Ariko nabwo ari igihaza ari icyuka, ugasanga ikwateri rimera irabara, ariko n'amazi ari kujya mu kigega.
Icyo gihe mwayabura ukagura yajerekani ya 300.
Iruka kuyabona kwa gatatu y'icyashize.
Anganya gusa 50, ariko epfo aho nturuka n'ijana n'iry'itanu gutyo. Injerekani imwe izageze ejo kuko hose ashizemo.
Ubu yashizemo bigenza gute?
Ubwo uyafite aguma nayo utayafite arabwirirwa. Ukabura ubusa nk'ubunyakuya, ntawe nahaho na karindwi.
Saro James wayoboraga ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi yagiye ku buyobozi bw'iki kigo. Yaragiye ku buyobozi mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2014, avanwa ku buyobozi mu tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka. Icyaha cyo kunyereza umutungo w'igihugu kiramutse gihamye aba bagabo bombi bahanishwa igihano cy'igifungo gishobora kugera ku myaka 5 ndetse no kwishyura ihaza bikubye inshuro 5 amafaranga aba yaranyerejwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta Kaboyi, umunyamakuru wacu uri Kigali mu Rwanda. Tukiri mu Rwanda kandi amakuru atugezeho mu kanya ni uko polisi y'u Rwanda yinjiye ku ngufu mu rugo rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara, igata muri yombi Diane Rwigara. Uyu nguyu yashatse kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda mu matora aheruka, ariko ntibyakunda kubera ko atujuje ibisabwa. Mukuru we Anne Rwigara ndetse n'umubyeyi wabo Adeline Rwigara. Ibi ni bibaye nyuma yuko hari amakuru yari yakwirakwijwe avuga ko abangaba baburiwe irengero. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa uri mu Rwanda kugira ngo atubwire uko byagenze. Ariko mbere gato reka tubanze twumve amajwi yafashwe ndetse agakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yumvikanisha Diane Rwigara aterana amagambo n'abapolisi bari baje kubata muri yombi.
The forum tuvicho tuvira kula tuvichi
tuvira kimenyeshwa
oya nabuje kuri police gute mwaradufunja mwaswa amafaranga yose mukora ba telefone yose turagira kuri police gute kandi gara mwadufunja
okay tamuke
eh gitapuka ariko nuka twese bafunga bizi mwaradufunja muka ba telefone yose mukora ba telefone yose kwari mwagira ho gute kandi gara mwadufunja abajura gusaba benya.
Uwo ni ijwi rya Diane Rwigara. Eric bagira ubusa uratwumva?
Ego ndakumva neza Ernest.
Eric ndagira ngo ubwire abakurikiye ijwi rya Amerika uko byifashe aho ngaho mu Rwanda, amakuru ufite kuri iryo tabwa muri yombi ryaho bantu batatu kuri ubu ngubu nayahe?
Vuko rumaze kubwira abakurikiye radio ijwi rya Amerika ni igikorwa cyabaye ahagana ta 11 mu kadomo na utuvura twari kuri dukeya no kuvuga ngo rero igipolisi cyageze ku rugo rwa Asinapol Rwigara ruke igikeneye bari abantu batatu ari Anne Rwigara, Diane Rwigara ndetse na Adeline Rwigara no kuvuga ngo rero bahageze bakomanze ariko none bafungurirwa sindi nibabonye amafoto ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga byabaye ngombwa ko igipolisi gishyiraho urwego kiza kurira noneho kiza gukingura urugi ni ukuvuga ngo rero bageze n'imbere nk'uko ubibona cyangwa se nk'uko umaze kubyumvisha abakurikiye radiyo y'ijwi rya Amerika habayeho guterana amagambo akarishye babanje mbere na mbere kubereka buri muntu agenda ahabwa urupapuro rumuta muri yombi bahereye kuri Diane Shima Rwigara ararwanga bararumutsindagira bagera kuri Anne Rwigara nawe ararwanga bararumutsindagira rufata ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu ngubu mu makuru wavuga agezweho igipolisi cy'u Rwanda umuvugizi wacyo ACP Theos Badege mu kanya abwiye itangazamakuru ko ikigiye gukurikira bagiye kubabaza ku ngufu kuko n'ubundi babatwara baravuga ko bari barabasabye kugira ngo baze bitabe igipolisi baranga ni ukuvuga ngo uhereye n'uyu munsi mu gitondo hari amakuru ko bari biteze imbere y'igipolisi kugira ngo babashe kuba babazwa ariko ni amakuru twagumye gukurikirana intambwe ku yindi bigeze mu murayo masaha rero y'ikigoroba nibwo tumenye ko kubera ko bavugaga ngo banze kuza igipolisi ba ngombwa kigaye ku ngufu
ariko ngira ngo no mu majwi ya Rwigara we arumvikanisha ko impamvu batitabye atari ugusuzugura ahubwo ari uko polisi ngo yabatwaye ibintu byose birimo amafaranga yabo ngo ndetse na telefone
kuko abivuga Diane Rwigara no munyamakuru yakibajije ACP Theos Badege aravuga Diane Rwigara wenda nubwo ari agace gatoya wumvishije abakurikira radio y'ijwi rya Amerika nge nahoze nyumva aravuga ngo bamaze iminsi babafungiye mu rugo bameze aravuga ngo bari bababoneye mu rugo urugo rwabo rwarurinzwe n'abajepe ngo noneho ngo igipolisi uyu munsi ngo cyakoze icyo bita ikinamico gihuruza itangazamakuru kugira ngo babafate bo bakavuga bati amafaranga yacu mwarayatwaye ibintu byose mwarabitwaye muri abazura muri abicanyi gutyo nk'uko mbivuga none mwumvaga twagera kuri polisi gute ko mwari mwaratuboheye hano ni ukuvuga ngo rero ACP Theos Badege yavuze ko n'ubundi batari bafunzwe mu magambo ye yahakanye ayo makuru nk'uko bagiye babivuga noneho akavuga ko icyo bakoze ikiriya muryango wakoze ari ukunaniza inzego z'ubutabera.
Eric, reka tugushimire, twizere ko ukomeza kuyidukurikiranira mu makuru yacu tukaataha tukazabagezaho uko byagenze.
Urakoze cyane Ernest.
Radio ya Amerika Washington DC mu Burundi abanyagihugu baba ibihumbi bitandatu bo ku mutumba wa Munyinya komine ya Butezi mu ntara y'Urugigi bazindukiye mu myerekano aho biyamiriza ingingo ya sentare ntayinyuzwa ibaka amatongo ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana.
Ako umuvise na karuka abanyagihugu bawe 600 bava ku mutumba wa Munyinya zone mubira ya komine Butezi mu ntara ya Ruyigi bari mu myerekano bavuye ku birometero 8 ku mutumba wa Munyinya berekeza ku mugwa mukuru wa komine Butezi kugaragaza umubabaro wabo bivuye ku rwanza rwaciwe na Senare na inyuzwa rubaka matongo ruka yakomorera witwa Samuel Nirame bakuri uwo mutumba nyene bari bitwaje ivyandiko aho basaba umushikiranga ndi ubutungane kubarenganura bongera basaba ajeje intaro kubavugira imbere Hermenegilde Ndayizeye avuga ko atigeze amenye ivyigo rubanza naho gwaburanishirijwe
je ni unavukiye uyu munsi ufite imyaka ingahe ufite imyaka 69 twebwe ubwo rubanza ntago twigeze tumenya kuko twebwe Samweli nta matati dufitaniye nawe
Ambroise Bukene ari mu zabukuru yemeza ko yavukiye kuri uwo mutumba nyene
ufite imyaka ingahe kamukiwe mpise 80 navukiye aho nyene ku muyange jewe ndabyakira gute kwa rukugogwa gamugenze mbe ubona nguno abankija hije nami muryango wanje mpise ntawo wojanga bishwe jewe re jo nubundi nagira mbwe muga mu muryango wanje na ukagumuri
nani wowe wariketse umenya ko ari abantu bariko barababuranya mu matongo mu bamwe
nta numwe kuva soko yahereye mbona yapfuye ari umutama data yapfuye ari umutama nta numuntu numwe yigeze atuburanya twabonye ubu papuru jewe nabonye ruja ngo nidusohoke tuve ngaha ngo Samweli ngo yaradutsinze tukarondera naho yadutsingiye n'uwo baburanye ngamubura
Petero na Imana yatubwiye ko se wa Samweli bakuranye kandi amuzi bikwiye
se wiwe yize mu ishuri mbona yarongoye umugore naje ndumusorengeze ku ruhubura cyamutubwira rero abanye bakenyi abasigaye n'ubu benshi turi ko turagwa mu bana nk'imbeba kandi ari kwa sogokuru sogokuru ko umva giye ati turabagererwa biwe kuri bagaza nkabe yaradupfuraho baje bava mu runyinya baje se kuyaza dusangaho nake nafuma avuga ngo amafaranga y'Europia ngo niyo yahaguze bega amafaranga y'Europia ntati cyamwe ntuba yazi se w'ikintu yari izi yari umuntu w'umucuti gusa ngira umuntu w'umutwa muri abo dafisa ahantu higitari cyane gitanu cyangwa gitandatu ni mutu rodari uwo muntu yatugiriye ayo manyanga
ika na bamwe mu bajyango ba Samuel Nirampeba bemeza ko ivyugo rubanza atavyo bazi Maria ntawe uyankira ari muri abo
kuri yo yitwa umusengezana none rero se wa Samuel ndere ya ndika kubyira ni musaza anje jewe data wacu kweri sinigeze numva n'umunsi wari mwenye navuga yuko umutumba wose wa muyange kwari gwiwe
mbega abanyagihugu bagiye kubandanya bakora iki yuvine ara yavyara imana ari mu bakwa matongo
ni imyigaragambyo tutacyo twonona tacyo tugirane gushika ubugenduzi bw'ubutungane budusubiremo urubanza tugakomoregwa umutumba wacu nko basokuna basokuruza ariho bavukiye kwitura ubugenduzi bw'ubutungane duhe kopi mushikanganje ubutungane tukifuza kandi ko n'ubutegetsi bwo kwikanya hafi ikibazo cy'abantu bababa 10,000 aho amashuri atanguriye kugira dushikirize umubabaro abaregwa abana tureze ko twe turangara ikibazo kitagiye mu kidatori w'umuti nta bana bari ko barajya mu mashuri
Samuel Nirampeba ariko akomorega umutumba wa Munyinya ntitwashoboye kumuronka ko yari yagiye kwinyegeza ati nyagashavuka abanyagihugu mbona impazo Jean Mustaneri wa komine ya Butezi yavuye agirisha inama abanyagihugu kumuhinga muno wa mbere aho yabumvirije inyuma y'inama mbona impazo Jean yasavye abanyagihugu gusubira inyuma aho yabemereye gushikana ico kibazo kubamukuriya kugira ngo barabicokogwa ubwo rubanza rwateye akaguma rufisi nimero rete rimwe akarongo gakikamye 1988 kwaci itariki 12 z'ukwa kane 1988 na Senare na inyuzwa ruriko rushigwa mu ngiro muri kuno kwezi turimo twarondeyeho muri Senare na inyuzwa ariko nabo nitwashoboye kubaronga kugira ngo bagire ico baruvuze ko ibutazi mu ntara ya Ruyigi mu seruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel Antoine kuri iyo nkuru Kwindi nkuru yerekeye Burundi abana babiri batarashikana imyaka 10 batuririwe mu nzu gushikaho babitaba imana abandi bavukana bakomerekera barakomereka ku munsi w'Imana urangiye mu ikambi impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania abantu bataramenyekana baturiye inzu y'ihema bari baryamyemwo maze abo bana barasha baratukombera n'ivyari muri iyo nzu vyose mugenzi wacu Pierre Cavene niyo nkuru yakurikiranye
Inzu yaturiwe iri muri zone ya 10 mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania iyo nzu yahiye yari yamyemwo umujyango w'abantu batandatu amakuru dukura yo atumenyesha ko abana babiri b'abakobwa umwe w'imyaka 5 uwundi w'imyaka 7 bahiye bikomeye gushikaho bitaba imana bamaze gushikanwa kwa muganga kuri uyu wa Mungu ababanye bo mujyango twashoboye kuvugana mu ijoro batubwiye ko babonye umuriro mu bucagucago bwa kuri uyu wa Mungu
inahirutse n'abana babiri bahiruka umwe
mu batwara abandi mu mazone yo ngaho Induta yatumenyesha ko byabonetse ko abaturi iyo nzu bayisutse ko igitoro cha essence abagizi banabi baturiye iyo nzu ntibarafatwa ariko igipolisi catanguye amatohoza nkuko abandanya bivuga
mugabe boneka ku itente bari bayisize ko essence bose bisa nuko bahiye mugabo babiri bo bakiye bapfa uyundi yababaye cyane mu mugongo ariko aravugwa bamutwaye umwanza rugo wewe yirutse nana rugo mugabo amaradiyo arafiseyo amasora ifu yarafise byose nta na kimwe yarokoye nabo bantu rero baciye bapfa na nyina yahiye ku kuboko mugabo umuganatse yabaye
gushe kubu none abakoze ubwo bugizi bwa nabi haro barafatwa canke haro bayikekwa
ukuri nta nabo tuzi polisi yavuze ko yatangwa amatoza twahamanye barafotora baragira iki muga nta na kimwe bwa ureta byari iki byose wari umunyota gusa nta na kimwe yarokoye wari umunyota gusa n'uwo mugabo bavuga ati ko yarokotse n'Imana umuryango hari umuntu bari bashwanye umva biteka ko ariwe yoba yarabacuye uwo bashwanye n'umugabo ntibasubira kumubona
amakuru twakuye muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi Induta abandanya avuga ko muri iryo joro nyene buca haba ku wa mungu haturiwe n'izindi nzu zibiri mu mazone y'icenda na cumi ariko Imana yarakinze abantu barashobora kuzizimya atakirononekara mu kwezi guheze naho nyene hari haturiwe inzu zibiri zo mu mazone ya cumi na gatatu na cumi na gatandatu bituma abantu batatu bakomereka gushika ubu nta buramenye gituma hadutse ubwo bugizi bwa nabi bwo guturira amazu eka n'abayaturira nta burafatwa ico bikoze bamwe mu mpunzi bikeka ko ari urwanko hagati y'abashaka gutaha n'abatarabishaka
yose izo nzu kuno ziriko zirashya ni rwanko rwabiyandikishije gutaha shaka abatiyandikishije ko basiga bapfuye cyangwa ko nabo bohunga ku nguvu kugira ba bahunguke ku nguvu babone yuko umutekano wabo udakwiye
ubwo bwizi bwa nabi bwadutse mu gihe ikiringo cyo gutahukana ababyifuza kandi banabyisabiye cegereje umugunya butatu ugizwe na leta ya Tanzania leta y'u Burundi hamwe n'ishamwe mpuzamakungu HCR gitaye impunzi watangaje ko impunzi za mbere z'abarundi zirenga ibihumbi cumi na bibiri zizotahukanwa ku munsi wa kane w'iyendwi itariki indwi z'ukwezi kw'icenda iyo kambi ya Nduta irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu mu gihe igihugu cya Tanzania kirimo abarenga ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi n'indwi cyeklabe niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
mbere ko dusozera amakuru twari bafitiye kuri isa tubanza twibati wibice tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije abahinga bigenga bishyirahamwe mpuzamakungu ONU basabye ko haba itohoza ry'amakungu kubishobora kuba ari ibyaha by'agahomera bunwa byakozwe n'abashigikiye leta y'u Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu
twababwiye ko kandi ejo ku cyumweru abahanga mu gutegura ibisasu mu Budage bateguye igisasu gipima toni imwe n'igice cyari cyaratezwe mu mujyi w'ubucuruzi wa Frankfurt mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi iki gisasu cyari kimaze imyaka isaga ngurindwi n'ibiri yose giteza aho hantu
ukwego kwishyirahamwe mpuzamakungu ONU rurejeho kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwagishyize ibiganiro byihutirwa n'umunsi wa mbere ibyo inyuma y'uko igihugu cya Koreya ya ruguru kigerageje kirwanisha uruhonyanganda gikomeye cyane mu bitari bwabe gushika ubu
naho nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rwa Kenya rwemereje ko amatora y'umukuru w'igihugu agomba gusubirwamo Raila Odinga nawe yatangaje ko kuri iyi nshuro naramuka atsinze amatora atazasaranganya ubutegetsi n'abo yise abajura
abantu munani bapfuye bakubiswe n'inkuba mu gice gikurirwa mu inzahabu mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo ya makuru yatangajwe no munsi kuwa mbere Mustandere w'intara ya Dungu mu ntara ya Ho Uele Christophe Ikando yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa Agence France Presse ko abantu mirongo itatu bakubiswe n'inkuba indwi muri bo batabuno nyene mu gihe ubwira umunani yapfiriye mu bitaro ahitanywe n'ibikomere yagize muri iyo mpanuka yabaye igihe imvura y'isegenya yari kigwa muri ico gice ico kurigwamwo inzahabu cya Samavia aho abantu bakubiswe n'inkuba bariko bacukura inzahabu bakoresheje uburyo bwa kera.
Twari twababwiye ko kandi uyu munsi amamiliyoni y'abanyeshuri b'abanyakameruni bo mu gice kivuga ururimi rw'icyongereza batigeze bajya kwiga ku munsi wa mbere w'umwaka w'amashuri, nubwo leta yari yamaze kurekura bamwe mu bayobozi babo bari barafatiwe mu myigaragambyo. Ibi bikaba byarabaye bikurikira imyigaragambyo y'abatuye mu gice gikoresha ururimi rw'icyongereza bavugaga ko batsikamirwa n'abakoresha ururimi rw'igifaransa. Mu cyumweru gishize nibwo abantu bagera kuri 55 muri abo bigaragambyaga basaba leta nyine gukuraho ubu busumbane buri mu bakoresha indimi zombi bari bafashwe na polisi barafungwa.
Mwese mkunda radio ijwi ya Amerika, ibiganiro twari twateguye kuri isaha ni hivi garukiye. Tuboneyeho akanya ko gushinga engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro. Amakuru mwayashikijwe nanje Fidel Niyongabo,
nanje Ernesto Ugeziwe. Ndabashimiye kandi mbifurize gukomeza kuryoherwa na gahunda radio yanyu ijwi rya Amerika yabateguriye. Murara haryana.